Ubandanya kumviriza radio ijwi rya Amerika ivuga iri Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Muri uyu mwanya muri kumwe na Fidèle Niyongabo ndabaramukije mwese twongeye kubaha ikaze kuri radio yanyu. Dutega amatwi ya RS Bigirimana dushyikiriza amakuru yo hirya no hino ku isi.
Mwaramutse Fidèle, turayahera mu karere ka Afrika k'ibiyaga binini muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Umugwi wa ONU uriyo kubungabunga amahoro n'umutekano MONUSCO uvuga ko mu buseruko bw'ico gihugu ivy'umutekano birushiriza kuyangara. ONU ivuga ko igisirikare ca Kongo FRDC catanye mu mitwe n'umuhari M23 mu bumanuko no mu bumanuko bushira ubuseruko bw'igisagara kicanga mu ntara ya Kivu y'uburaruko. Habaye imigwano kandi muri Kishishe ku birometero 25 mu buraruko bushira uburengero bwa Rucuru ahakoreshejwe n'ibigwanisho biremereye cyane. ONU ivuga ko kugutana mu mitwe kubaye haheze iminsi ibiri M23 iteye ibirindiro by'igisirikare cya Kongo mu burengero bwa Rucuru bituma abantu hafi 403 bata ingo zabo. Ejo kuwa gatatu MONUSCO yavuze kandi ko haturitse igisasu mu gisagara cya Beni, abasivile bashika kuri 18 barimo n'abagore 13 barahakomerekera. Muri Afrika kandi ni muri Somalia, abasirikare badasanzwe ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika bishe umutegetsi mukuru muri Al-Shabaab n'abandi bagwanyi 10 bawo hari mu buraruko bwa Somalia. Umushikiranganji wo kwivuna abansi wa Amerika Lloyd Austin yavuze ko ico gitero cabere mu misozi catumbereye Bilal al-Sudani yafasha mu gutororokanya uburyo bw'amafaranga yo gukora ibikorwa by'iterabwoba. Perezida Joe Biden mu ndwi iheze yaramenyeshejwe imyiteguro y'ico gitero cyari kimaze amezi gitegurwa. Yatanze uburenganzira muri iyi ndwi abisabwe n'umushikiranganji wiwe wo kwivuna abansi Austin hamwe n'umugaba w'ingabo za Amerika General Mark Milley, nk'uko bivugwa n'abategetsi babiri bo muri Leta ya Amerika. Ubushikiranganji bwo kwivuna abansi bwa Amerika bwavuze ko ata musivile yahasize ubuzima canke ngo akomereke muri ico gitero. Nayo Leta ya Somalia imenyesha ko yashimishijwe n'iyicwa ry'uwo mutegetsi muri Al-Shabaab. Muri Afrika kandi ni muri Tanzania, umugambwe Chadema utavuga rumwe n'ubutegetsi muri iyi ndwi warakoze ikoraniro ryawo rya mbere inyuma y'imyaka 6. Leta yarahagaritse amakoraniro nk'ayo y'imigambwe. Ariko naho biruko harabafise amakenga ko umugambwe CCM uri ku butegetsi ushobora kuzoza uranigira mu menshi abatavuga rumwe nawo, basaba ko hoba bihindutse mu mategeko cyane cyane yerekeye imigambwe n'amakoraniro ya politiki. Umugambwe uharanira demokarasi n'iterambere uzwi nka Chadema wariginye iyo ngingo yo kureka amakoraniro Leta yari yayifashe yitwaje ibibazo by'umutekano mu gihugu.
Washington, ijwi rya Amerika.
Hanze y'umugabane wa Afrika ni hano muri Leta Zunze za Amerika, abapolisi 5 barafashwe batabwa mu mvuto ejo kuwa 4 bagirizwa kwica umwirabure mu kwezi kwa mbere muri Leta ya Tennessee. Umushikiriza manza wo mu gisagara cha Memphis cyo muri iyo leta nyene Steve Murroy yavuze ko abo bapolisi bose babirabure bagirizwa ibyaha birimo kwica, gukubagura no gukomeretsa. Perezida Joe Biden yasabye ejo kuwa 4 ko hoba amatohoza yimbitse kandi yihuta kuri urwo rupfu. Abandi bapolisi bariko baratohozwa ko. Muri Amerika kandi umushikiranganji wa Amerika Anthony Blinken ajejwe imigenderanire n'andi makungu yaratangaje ejo kuwa 4 urundi rukurikirane rw'ibihano ku bantu bafise aho bahuriye ni kompanyi y'Abarusiya ikora gisirikare ya Wagner, barimwe mukuru wayo hamwe n'ayandi makompanyi bikorana bahowe kuba bari mu ntambara muri Ukraine no kwica abasivile. Blinken yavuze kandi ko ubushikiranganji arongoye bwafatiye ibihano abantu 3 ku ruhara bagize nk'abategetsi b'igisata cy'amabohero mu Burusiya. ico gisata cagirizwa gutororokanya abanyororo binjizwa muri uwo mugwi Wagner no kubarungika kugwana muri Ukraine. Hambavu yivyo uwo mushikiranganje yavuze ko ubushikiranganje bw'ubutunzi bwashize Wagner ku rutonde rw'imihari yabicanyi mu bikorwa byayo muri Afrika.
Washington, Ijwi rya Amerika.
Kumugabane wa Buraya, ubushikiranganje bw'Ubufaransa bw'imigenderanire n'andi makungu bwasabye ejo kuwa kane irekugwa rya Bernard Felan, umufaransa yamuka muri Irlande afungiwe muri Irani. Ubufaransa buvuga ko akitswe n'amagara kandi yimwe uburenganzira bwo kwivuza. Imigenderanire hagati y'Ubufaransa na Irani yaratitutse mu mezi aheze inyuma yaho Irani ifungiye abanyagihugu indwi babwo. Buvuga ko bafashwe atakibagira bigaca bisobanurwa ko ari nko kubanyuruza. Felan w'imyaka 64 umuhinga mu by'ubukerarugendo yafunzwe mu ntango z'ukwezi kw'icumi umwaka uheze igihe hari imyiyerekano yiyamiriza ubutegetsi muri Irani. Abadiplomate bavuze ko aheruka guhagarika yegeregere yari yaratanguye yo kwiyima ibifungurwa, ibyo bituma acakikwa n'amagara. Mu myaka iheze igisirikare cya Irani cyarafashe abafise ubwenegihugu bubiri hamwe n'abanyamahanga baba muri icyo gihugu cya Irani, nka bose bagirizwa ibyaha byo gusuma urusaku hamwe no gutera umutekano muke mu gihugu.
Urakoze Aloyce Bigirimana ku makuru yo hijya no hino ku isi uhejeje kudushikiriza amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Inama nshingamateka y'u Rwanda yasavye ko hashigwaho komisiyo idasanzwe yo kwiga ibibazo biri hagati y'u Rwanda na Congo.
Nyuma ya Geneva Convention, signatories bose bavuze yuko kwica buri gihugu azi signatories zagitabara. Na n'uyu munsi nta gihugu twari twumva gitabara muri Congo abarutuki.
Ubu ni Depute Ruku Gwa Byuma wo mu nama nshingamateka y'u Rwanda. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muri teritwari ya Masisi ngwano yabandanije ejo kwa kane umunsi wose. Mu Burundi abanyagihugu bo mu makomine ya Musongati na Rutana mu ntara ya Rutana ahazoci barabara y'indarayi basaba kuronswa imizibuko vuba kugira bagure ahandi bazokwimukira. Izo nkuru hamwe n'izindi tubafitiye ni mukanya. Radio Ijwi rya Amerika Washington DC, amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Inama nshingamateka y'u Rwanda yasabye ko habaho komisiyo idasanzwe yo kwiga ibibazo biri hagati y'u Rwanda na Congo ikagira uruhara rwo gusobanurira amahanga iby'ico kibazo. Byari mu kiganiro umushikiranganji w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda Vincent Biruta yahaye abagize inama nshingamateka abasobanurira uko ikibazo cy'u Rwanda na Congo gihagaze. Asumta Kaboyi adufite ibindi kuri iyi nkuru.
Ministre w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda Vincent Biruta yasobanuriye abadepite ko umubano w'u Rwanda na Congo ukomeje kuzamba. Ministre Biruta yavuze ko guverinoma ya Congo ikomeje kwanga kubahiriza ibiteganywa n'amasezerano agamije gushyira iherezo ku kibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwayo yabaye mu bihe bitandukanye. Ministre Biruta yagarutse cyane ku bikorwa u Rwanda rwise ubushotoranyi bwa Congo ibishaka kwinjiza u Rwanda mu mirwano ibera ku butaka bwayo. Bamwe mu badepite bagiriye guverinoma inama. Uyu ni député John Ruku Rwa Byoma.
Nyuma ya Geneva Convention, signatories bose bavuze yuko kwica buri gihugu azi signatories zagitabara. Na n'uyu munsi nta gihugu twari twumva gitabara muri Congo abarutuki. U Rwanda ni signatory to that, nitubyane. Na Congo bivuge noneho byanabaye twatabaye abatutsi. Kandi reka ntangire mvuge nidutangiye kubyerekana. Iyi ndege za Congo zitangiye gutakaba ariya. Zari zimaze kwagira karima kabo ziza ziguko zishaka njyango next time bazitona.
Undi mudepite wahaye guverinoma mu butumwa ni vice president w'umutwe w'abadepite Musa Fazili Harerimana.
Ariko nanone nshimire by'umwihariko ingabo z'igihugu cyacu RDF. Nibuka ko tukiri abana batwigisha ubutwari no kutwihanganira ikibi. Hari igihe batwerekaga umurongo ngo yitwa iyi nirenga renga, ugashyiraho uwa kabiri ngo iyi nirenga nkumene. ubwo rero ubwo barenze kurirenga aho ngaho bakagira gakorwa ko kumena bakora nubwo jyewe kanshimishije ariko si cyane ko nifuzaga nibirenzeho kikagwa aho ngaho iwacu tukababwira ngo twakimenaguye rwose.
Ministre Biruta yasobanuriye abadepite iby'iki kibazo cy'indege ya Kongo u Rwanda rwarashe kuwa kabiri.
Indege y'intambara yinjiye mu kirere kindi gihugu bikaba rimwe mu kabiyama ntibavugiye bati nyamara ni uburenganzira bwacu amategeko arabitwemerera bikaba kabiri mu kabiyama bati bakicishikira cyangwa bati ntabwo twabikoze kandi mwababwiye ko amaherezo bizagira ingaruka ntabwo ingaruka zabo ku bwa gatatu ngo bibuke ko hari amategeko mpuzamahanga bibemerera usibye ko nta naha.
Kuri iki kibazo cy'indege yarashwe mu itangazo ryashyize ahabona Leta ya Kongo yavuze ko indege yayo itari yinjiye mu kirere cy'u Rwanda. Ministre Biruta yabwiye abadepite ko Kongo yagiye itesha agaciro imyanzuro yafashwe mu mishyikirano inyuranye harimo iya Nairobi muri Kenya na Rwanda muri Angola. Yasobanuye ko aho gushyira mu bikorwa imyanzuro yavuye mu mishyikirano inyuranye Kongo yahisemo kwinjiza abacancuro ku butaka bwayo. Ministre Biruta ati binyuranije n'amasezerano bihugu bya Afrika byashyizeho umukono.
Mwabonye mu minsi yashize ko hari abacanshuro masonerizi Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yarabazanye ngo baguma hariya bayoboka ko bageze kuri 300 ni ibintu biriho ku mugaragaro. Nyamara nagiye ngo nibutse ko hari amasezerano y'umuryango icyo gihe yari Organisation de l'Unité Africaine OUA cyangwa se yasinywe ku itariki ya gatatu z'ukwezi kwa Nyakanga 1977 amasezerano agamije kuvanaho ubucanshuro. Ntabwo uyu munsi harekuye kuba hari abacanshuro baza ku mugaragaro ngo bagende kuriya he kugira ubamagana.
Ku birebana n'umubano n'ibindi bihugu bituranye birimo Burundi na Uganda, Minisitiri Biruta yasobanuye ko ibibazo byatumaga uzama gatotsi byakemutse. Iyi nama yashoje abadepite biyemeje gushyiraho komisiyo izagira uruhare rwo gusobanura iby'iki kibazo ndetse no kubimenyekanisha mu mahanga. Cyakora igihe izagiraho abazaba bayigize n'uburyo izakora ntibyatangajwe mu nama yo kuri uyu wa kane. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muri teritwari ya Masisi ngwano yarabandanije to kuwa kane umunsi wose. Iyo ngwano yatumye ibarabara riva Goma ryerekeza Masisi ryugagwa. Abakoresha iryo barabara mu buzima bwabo bw'iminsi yose bavuga ko bariko baca mu bihe bitoroshe kuko ibiribwa vyabaye ikibazo gikomeye mbere n'ibindi vyangombwa ngendegwa ko bitari bikiboneka. Ni inkuru y'umumenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika, Jimmy Shukrani. Muburundi abanyagihugu bo mu makomine ya Musongati na Rutana mu ntara ya Rutana ahazoca ibarabara ry'indarayi basaba kuronswa imizibuko vuba kugira abagura handi bazokwimukira. Ni nyuma yaho ushikiranganje ujejwe inyubako bwerekanye ahazoca iryo barabara muri ako karere k'ubumanuko bw'u Burundi. Ni inkuru y'Ijwi rya Amerika ryifashishije abanywanyi baryo musomerwa na mugenzi wacu Thierry Ndayishimiye.
Ku mitumba ya Nyabigozi na Nyabisindu muri komine Musongati hamwe no ku mitumba Nyarubere wa komine Rutana ku birometero birenga 140 uvuye ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura n'iryo barabara ry'indara irizoca rivuye yuvinza mu gihugu kibanye ca Tanzania. Kuri iyo mitumba abakozi bo mu bushikiranganje bujejwe inyubako baze baramaze kwerekana aho iryo barabara rizoca. Abanyagihugu bo kuri iyo mitumba babonye abantu baje mu mamodokari bashoba baduka ku inshi bibaza ko arababazaniye imizibukiro yazocishwa iryo barabara ry'indarayi. Abayazi n'abakunzi b'Ijwi rya Amerika biboneka ko bakeneye vuba imizibukiro leta yabemereye.
Twebwe umugambi twabakiriye neza ariko kubwo abantu tutaratahura twica dusaba ko kugira ngo iryo barabara rizohace neza bobanza kutuzanira ukuntu twakoresha utundi tuzu tuzobamwo urundi ruhande tuzoba badusizemo.
Umva boca babiduha imbere y'igihe kugira ngo umuntu nyimba ashobora kuja igitega nyimba ashobora kuja mu kumoso akamenya ati nanje nateguye ahantu nshobora kuja kubaka nyimba aja kuyigura akaja kuyigura yisunze ko ubwo buryo yaburose.
Abarongoye amakomine ya Musongati na Rutana basaba bo barongoye kubijanye n'imizibukiro y'amatongo n'amazu birahazoca iryo barabara ry'indarayi gutekana. Musteneri wa komine Musongati Claudine niyo yitungira yabwiye abakunzi b'Ijwi rya Amerika ko ico kibazo kiri mu minwe ya leta.
Turabizi baraje barakoranye n'abaduserukira mu mazone hamwe no mu mitumba abene gihugu baragira urutonde rw'abazoshobora kugira icyo baronkejwe nk'umuzibukiro. Abene gihugu bazoshobora kuronkwa iyo mizibukiro nibaza katangorane bateye kuko nabo barashashaye iterambere.
Naho biri uko mu kiganiro bahaye abakunzi b'Ijwi rya Amerika abanyagihugu bo muri ayo makomine bazimugwa hazocishwa iryo barabara ry'indarayi biteza iterambere.
Abatama ba kera barashaje bazi ko ubutari bwari kwimbwa ariko barinze basaza ubwo butari butimbwe. Twari twabona akarusho ko abana bacu bazotera imbere bisunze ko nabo bazoronka akazi abandi nk'abantu bahegereye bose dufate bakaronka akazi hanyuma bagaheza bagatera imbere bisunze ku bukene twari dufise.
Na buramatari w'intara ya Rutana iri mu bumanuko bw'u Burundi arahumuriza barongoye baba hazoca iryo barabara ry'indarayi ko bazoshumbushwa. Kuri mikro z'abakunzi b'Ijwi rya Amerika Olivier Nibitanga yizeza barongoye ko iryo barabara ry'indarayi ryubatswe rizoteza imbere intara yabo n'igihugu.
Baratweretse abahinga baratwereka ibituro iyo tereni itsotsa irahagararako murumva yuko aho hose hari bituro hazoba hakurikira iterambere kandi aho hose hari bituro hazoba hasa nkuko yacaba igisagara. Ngaha rero mu ntara ya Rutana dufise habiri muri komine ya Rutana no muri komine ya Musongati.
Iryo barabara ry'indarayi rifatanya Tanzania, Uburundi na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo rizinjirana mu ntara za Makamba, Rutana, Gitega na Bujumbura imbere y'uko rishika mu buseruko bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Hamwe uwo mugambi ugiye mu ngiro bukazoba bubaye ubwa mbere mu Burundi hubatswe iryo barabara ry'indarayi kuva bwitwa Burundi. Amasezerano yo kubaka uwo muhora hagati y'ibyo bihugu uko ari bitatu yatewe ku igikumu ku igenekerezo rya gatatu ukwezi kwa 12 mu mwaka w'2019 mu gihugu cha Tanzania. Uwo muhoro uzobufise uburebure bw'ibirometero 240 ukazofasha mwihanahanwa ry'ibidandazwa hagati y'ibyo bihugu bitatu nk'uko ayo masezerano abivuga.
Ishyirahamwe riharanira agateka k'abamenyeshamakuru ryo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Committee to Protect the Journalist, ryasohoye icyegeranyo ku bamenyeshamakuru bishwe ku isi mu mwaka urangiye w'2022. Roger Wirikaneza yadusomeye ibiri muri icyo cyegeranyo.
Ubwicanyi bwakorewe abamenyeshamakuru bwiyongereye ibice 50% ku isi yose mu 2022 ugereranije n'umwaka w'imbere yawo, biturutse ahanini ku bitero muri Ukraine, Mexique na Haiti. Nkuko bigaragara mu cegeranyo c'ishirahamwe Committee to Protect Journalists, n'imiburiburi abakozi 67 b'ibinyamakuru barishwe mu 2022 bikaba ari byo bitigiri byinshi kuva mu 2018. Amenyeshamakuru bo muri ivyo bihugu bitatu bavuga ko irinde barimwo ryabateye gukora bafite umwitwarariko. ingaruka zibonekeza cyane muri Haiti ahamenyesha makuru y'indwi bagandaguwe mu 2022 ibitigiri by'umurengera ukazinga gato gavise y'abanyagihugu bangana hafi miliyoni 12 bamwe bishwe n'imirwi y'abagizi ba nabi inyererezi isa n'ifatiye umurwa mukuru Port-au-Prince mugabo babiri barashwe n'igipolisi. Umenyesha makuru wa Radio Caribe agishobora gukurikirana inkuru mu mabarabara avuga ko amenyesha makuru batakizi wo kwizera. Gukora inkuru muri Haiti muri iyi minsi biragoye rwose kubamenyesha makuru cyane cyane ku murwa mukuru. Niko Rema avuga, igiturire kiri ahantu hose, nta muntu n'umwe rudende ushobora kwizera. Kemi yagereranije akazi kiwe no gutwara imodokari mu mabarabara y'igisagara kigabanganijwemo uduce twiziziwe n'abagizi ba nabi nk'uko biri mu ireresi yasohotse mu 1998 yiswe The Truman Show. Muri iyo umwe wese agenda yikeka ko ari karanekwa. Ishyirahamwe CPJ ryasanze abarenga igice ni ukuvuga 35 ku bishwe bagandaguwe mu bihugu bitatu: Ukraine, Mexique na Haiti. Muri Mexique hishwe abakozi bimenyesha makuru 13 nkuko bimenyeshwa na Committee to Protect Journalists. Ibindi bimenyesha makuru byadubwije ibiharuro ku rugero rwa 15. Ivyo vyatumye umwaka wa 2022 uba mubi cyane ku bamenyesha makuru bo muri Mexique muri imyaka 30 iheze. Mu ntambara igaramye Ukraine, abamenyesha makuru 15 baragandaguwe nkuko bishikirizwa n'ishyirahamwe CPJ. CPJ imenyesha ko 41 ku bamenyesha makuru 67 bishwe bagandaguwe bazize umwuga wabo, mu gihe hagikorwa amatohoza ku catumye abandi 26 bicwa bunyamaswa. CPJ ivuga ko amenyesha makuru bakora amakuru ku ntambara muri Ukraine bahanzwe cyane. Abanywanyi b'itangazamakuru ntibasiba gukomeretswa n'amabombe mu gihe baba ariko barakora amakuru y'indyane, bamwe bakaba batangaje ko bibasirwa n'ingabo z'Uburusiya. Niko Committee to Protect Journalists yavuze muri raporo yayo. Muri Mexico ubisha iboneka ko bwavuye kucuka kibi civanzemo imirwi y'abagizi ba nabi ibiturire vyimakazwa n'abanyepolitike baho hamwe n'ubudahana bicanyi. Sonia Dianda akorera ikinyamakuru citwa Eskina 32 gifite icicaro mu gisagara ca Tijuana kiri ku mupaka mu buraruko. Ahamenyesha makuru babiri bishwe mu kiringo c'indwimwe gusa mu kwambere umwaka wa 2022. Amenyesha ko amenyesha makuru baho ubu bahinduye imyitwarire canke basaba igipolisi kubacungera umutekano kuva ubwo bwicanyi bubaye. Ibi vyahinduye uburyo dukoramwo bwose, niko Diane avuga. Iyo amenyesha makuru bagiye ahantu batizewe babanza kubimenyesha bagenzi babo. Avuga kandi ko impusha zo gusaba gucungerwa umutekano n'inzego z'igihugu ziyongereye cyane mu gihe gito kuva ubwo bwicanyi bubaye. Kwa 17 kwa mbere mu 2022 Margarito Martinez umufotozi w'ibanza bibera ko bwicanyi yarasiwe hanze y'inzu yiwe. Inyuma y'iminsi 5 kwa 23 kwa mbere umenyesha makuru Lourdes Maldonado Lopez yatowe mu muduga wiwe yicishijwe amasasu. Abakoze amatohoza bavuze ko umukuru w'umurwi ucuruza ibiyobyabwenge waho yahereye abitwaje inkoho amadolari ya Amerika 1000 kugira bice umufotozi Martinez kubera yiketse ko baba yaramufotoye canke naho afata amashusho y'umuryango wiwe. Ariko ifoto yiketse ntiyari yafashwe na Martinez. Abategetsi barahagaritse bongera abacira imanza abitwaje inkoho bakeya banciye aho atari abategetsi ubwicanyi. Ubutumwa abategetsi bariko baratanga n'uko uwo ari we wese ashobora kuza akakwica ku madolari 1000. Niko CPJ ivuga. Ubwicanyi bwahitanye amenyesha makuru umwaka wa 2022 burimwo bane baguye mu gihugu cha Philippines hamwe n'ibihugu vya Colombia, Brazil na Honduras vyaguyemwo babiri kimwe kimwe muri ivyo. Ibihugu vya Bangladesh, Ubuhindi, Myanmar, Somalia na Chad navyo nyene vyaguyemwo amenyesha makuru babiri kimwe kimwe. Umenyesha makuru umwe yarishwe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu mwaka uheze ku itariki ya kabiri ukwezi kw'icyenda. Jeff German yakorera ikinyamakuru cyitwa Las Vegas Review Journal. Umutegetsi yatowe mu gace ka Las Vegas German yanditse ko inkuru nyinshi yahakanye ko ataruhara afise muri urwo rupfu.
Njuti mwese mukunda radio Ijwi ry'Amerika ibiganiro twabateguriye muri aka kanya bigarukiye ngaha. Turashimiye bagenzi bacu bose bagize uruhara mu itegurwa ry'aya makuru. Mugire ibihe byiza, mubandanya kumviza radio yanyu Ijwi ry'Amerika.
MP Record, Dr. Mash Production,
Holy Seven, Your Smile. Nasikiliza sauti ya Amerika. Tusikilize sauti ya Amerika. Yelewe, yelewe. Nasikiliza sauti ya Amerika. Tusikilize sauti ya Amerika.
Taarifa ya habari ya ukweli.
Yelewe, yelewe.
Vipindi vya furaha, manu moja na upendo. Vipindi vya furaha, manu moja na upendo.
Dusangiri jambo ya huje benshi. Muri sanga ya konse byinshi
byinshi.
Agasaro kaburaga kabonekeye benshi.
Aha, kabonekeye benshi. Ejo heza nayo yakoze byinshi. Dususuruke na muzika yakoze byinshi. Americana iwanyu mu ntara. Ejo heza nayo yakoze byinshi. Dususuruke na muzika yakoze byinshi. Americana iwanyu mu ntara.
Iwanyu mu ntara.
MP Record, Dr. Mash Production,
Holy Seven, Your Smile. Nasikiliza sauti ya Amerika. Tusikilize sauti ya Amerika. Yelewe, yelewe. Sauti ya Amerika. Tusikilize sauti ya Amerika.
Taarifa ya habari ya ukweli.
Yelewe, yelewe.
Vipindi vya furaha, manu moja na upendo. Vipindi vya furaha, manu moja na upendo.
Dusangiri jambo ya huje benshi. Muri sanga ya konse byinshi. Agasaro kaburaga kabonekeye benshi.
Aha, kabonekeye.